Kuruno wa mbere isaa tatu zo mu gatondo niho umugwi w'urunani uza gufata urugendo werekeza mu gihugu cya Kenya mu nkino za itariki 16 zizotangurira kuva itariki 28 za kuno kwezi kugeza itariki 3 ukwezi kwa 12 aha I Nairobi hazohurira imigwi 8 yo muri Afrika y'ubuseruko niyo mu manuko izoba iri mu matsinda 2 ibiri ya mbere buri tsinda izocikina inkino z'igice cya kabiri gishiri cya nyuma izoshika mu rukino rwa nyuma ikazoba ironse uburenganzira bwo gukina inkino za bal abakunzi b'umugwi runani bariteguriye gushigikira umugwi wabo abazofata urugendo rw'imodokari babwijwe ijya Amerika ko ibirometero birenga 1400 biri hagati ya Bujumbura na Nairobi kwatabwo bibateye bati ikibajanye no gushigikira umugwi bakunda kugira ubone insinzi bashike ku ntumbero y'umugwi yo gukina inkino za bal
utiguburageze tugiye kuja Nairobi imyitegurire ikiraba umugwi ntuzo kwija nawo nyene hari abakunzi bazowuherekeza kumwe mwabibona muri Dar es Salaam nukuvuga n'ubu muri Nairobi batwitege kunzi burunani bazaba bavuye Bujumbura dufise n'abandi bakunzi benshi cyane bariyo antuka ambiance zo video kandi kumugwi nakubwiye yuko twaherekeje twabanye nawo no mantrainement tubona numugwi twizeye kuzodufasha ibintu bikomeye cyane hariya bagashobora kudushikana mu higanwa rya bar
nkuko mubizi murazi yuko dufise equipe ikomeye cyane turayizeye turazi kwizotuzanira insinzi natwe abafana nkuko mubizi turabashigikiye cyane tuzogenda no kubafasha benshi bazogenda muri Kenya Una sikuri cyane mu Burundi tuzogerageza uko dushoboye kose dufane ekipe yacu kandi ndatwe turazi neza yuko bizogenda neza kandi turizeye insinzi turabizeye dusaba kinyi bakomeye dusaba kinyi bameze neza turizeye neza cyane yuko bizogenda neza urunari ishaka
Kristari Gatabazi umwe bamenyereza mu Burundi mu rukino rwa basketball akurikiranira hafi inkino za bal amenyesha ko urunani rufise amahigwe yo kugera naho dinamitageze arerekana igituma afite icyizere uwo mugwi ukunzwe cyane mu gisagara cya Bujumbura eka no mu gihugu cyose
ubu barabonye yuko bazaje abakinnyi benshi bakina ahantu hamwe kandi abakinnyi bari fise ubuto bakirondera kuba kizina icyo ni ikintu gikomeye cyane ubu muri basket abakinnyi bagishaka gutera imbere turavye guhera kuri ibyo bakinnyi bari kwakira na Dinamo urabona yuko ari umugwi ufise ishaka kandi murabona ko atakintu kinini bahinduye iyo ufise ekipi hari ekipe izinanye ekipi imaze kuva hasi badugiye hamwe muri playoff baratsinda bakina etubare bari hamwe nta kintu kinini cyo gukosora nta kintu na kimwe cyo kuzana abantu babafasha haba hakeneye umuntu umwe ikatanke babiri
nuko byamenyeshejwe kuri uno wa kane igenekezo rya 21 na Amadou Galofa Larongo Ebal inkindo zo mu karere ka Karahari zizobera mu gisagara cha Rabat muri Maroc zizobera ku kibuga cha Prince Moulay Abdallah Sports Complex kuva igenekezo rya 5 gushikira 13 kwezi kwa kane umwaka wa 2025 izo mu karere ka Sahara zizobera mu gisagara cha Dakar muri Dakar Arena kuva itariki 26 z'ukwezi kwa kane kugera itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu nayo izo mu karere ka Nil zizotangura igenekezo ya 17 kugeza ijya 25 kwezi kwa gatanu muri Deka Arena I Kigali muri utwo ture dutatu azohurira imigwi yabaye ya mbere mu bihugu nka Angola Misiri Maroc Nigeria Uganda Senegal na Tunisia niyongere ko imigwi itanu izova mu nkino za elite 16 iyo migwi uko ari 12 izocishigwa mu matsinda atatu umunani yasumbije yindi ihurira Pretoria muri Afrika y'Epfo mu nkino za nyuma izo nazo zikazobera muri Sunbet Arena kuva igenekezo rya 6 gushika 14 ukwezi kwa 6 Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika